Abamaze iminsi bishikana biyemangira ko ari abagwanyi ahanini bavuga ko bahora bakorera mu makaritsiye amwe amwe y'igisagara cya Bujumbura hamwe n'intara ya Bujumbura benshi bita Bujumbura Rurale. Babiri muri bo mbere baramaze kwerekana ibinogo bibiri mu buraruko bw'umugwa mukuru Bujumbura muri karitsiye ya Cibitoke ahatowe ikiziga cy'umuntu umwe yishwe hamwe no kumutakura ahabonetse ibisigarira by'abantu batatu. Iruhande y'ivyo hari n'ibindi bemanga nk'uyu musore yivugira ko ari mubishe ababikira batatu b'abataliyano kazi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane.
Kucerekeye ico ababikira ndimwo twebwe twabishe bivuye kuri Alexis Nduhije kugira twambike iceyi ubutegetsi buri ku gihugu. Batubwira yuko hagize ico dukora mu banyamahanga amakungu azohaguruka bakatusobanura yuko barya ababikira aribo batwara imiti ikiri ba ondes hari mbonerakure ziriko zirigira imyimenyerezo ya gisirikare.
Uyu cyo kimwe n'abagenzi be bamaze ukwezi kurenga mu iperereza ry'u Burundi. Umushikiranganji w'ubutungane Emile Rantine Kanyana yemeza ko atamategeka ararengwa gushika ubu. Yayivugiye mu kiganiro yahamenyesha makuru kuri uyu wa kane.
Ubutungane bwaratagwe gukora ni kujya nyine. Ubutungane buhera he? Buhera hariya muri police kuri uriya gira ankete kuri uriya afaturiya muntu yakoze icyaha. Ni intambwe ya mbere iyo dosiye igeze ko baracyari ko barakora bariya. Iyo amankete ariko araba muri police abashikiriza amanza babikurikiranira hafi kugira barabe ko amategeko ariko arakurikizwa. Hajya rero nta tegeko na rimwe rirarengwa ko igipolisi kitangura dosiye kikaba kabananye karondera inkuru kizoshikiriza parke. Nibisanzwe nta na kimwe kirimwo kidasanzwe.
Twashatse kumenyesha amategeko abivuga ko twegereye umushingwamanza Fabien Segatwa yatwishyuye bikurikira.
Urwego rw'iperereza rurafise ingene rutohoza amakuru. Abo bantu rero uko jenda babona igihe rero badapfunzwe abajeje iperereza barashobora koresha uburyo bwabo kugira ngo baronge amakuru. Nkabijya bintu byabikiraho byo turabizi. Nibo kwemera yuko ari bo wenyene bavyutse mu gitondo bakiyumvira ngo twagiye kwica ababikira. N'umugambi bafatanije n'abandi. Uwo mugambi rero bategerezwa kwerekana neza abo bafadikanije. Nyamba rero muri perereza bakirondera abo bandi birashoboka yuko bavuga bati reka kubapfunga, reka tubanze tumenye ukuri.
Ariko rero kubamaze kwiyemerera icyaha ngo nta guca hirya no hino nta kindi kibanza bakwiriye atari mu mabohero.
Icyo cyaha abantu bose baragisemereye bavuga ati nakabikabisha. Umuntu yemera neza yuko yishe bajya babikira yategerezwa gupfunga. Nta kindi kibanza kibafise. Kandi hari ibya umuntu adashobora kuvuga ngo ndamugiriye ikigongwe. Hari ibya bikomeye cyane ubwo utabwiye kugira ikigongwe umuntu yishe bajya babikira. None ubu utugira ikigongwe ninde? Hari hageze koko ko babafata bakabapfunga hanyuma bakabashingiza imbere y'ubutungane. None nk'ubu bishe uwundi muntu vyobazi wandi biteza kubaza abo bantu banse kubapfunga kandi babona yuko bakoze ico caha.
Umushikiranganji Kanyana asaba abantu bose kudaca imanza no kutiha inyishu bakarindira ingingo y'ubutungane.
Twese rero dutenyenye tuvyakire ko turiko turavyumva twihangane turindire ama etape yose akenewe urubanza rucako ahere tuze twumvirize ukuri umucamanza azodushikiriza. Ntage umuntu n'umwe aza guca urubanza atari umucamanza. Hanyuma umucamanza niwe kuzovuga ukuri muri ivyo bintu.
Umushingwamanza Segatwa yemeza kwica amategeko aha nk'inyungu uba yiyemereye icyaha ari kugabanirizwa igihano kuko abatarinze kugora sentare. Akarorero ari nk'uwishe umuntu canke benshi yategerezwa guhanishwa umunyoro w'ubuzima bwiwe bwose acahanishwa ugufungwa imyaka mirongo ibiri. Nayo ku bindi vyaha uwemanza icaha sentare ikigabura na kabiri imyaka y'umunyororo yohanishijwe. Turetse abishikana umushikiranganji w'ubutungane amenyesha ko abana bose bafatiwe mu bitero bitandukanye baciye barekurwa co kimwe n'abafatiwe mu myiyerekano y'ukwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu. Abatararekurwa umushikiranganji Kanyana asaba abacamanza kunyarutsa imanza zabo ariko akagabisha abatuma abana gukora amabi ko batoca bijajara ngo abana bafashwe ntibahanwa. Perezida Nkurunziza afata ingingo yo kurekura abana bafatiwe mu myiyerekano leta yise imigumuko mu mwaka uheze yahamagariye abavyeyi babo kwitwarira abanyepolitike nabo mu mashirahamwe yigenga bahamagajije iyo myiyerekano. Eloge Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.